Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ngirikirizo rya 26 rusama mu mwaka 2026 ncuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiro canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaza ko bashimikiye kuri ingingo nkuru zikurikira. Leo nsengera kumana yahoze arunga uyu mugambwe sabanya Fodebu abona ko abanyamigambwe bari bakwiye gushira imbere inyungu z'abanyagihugu mu gihe cy'amatora hagushira imbere inyungu zabo bwite. Abivuze nyuma yaho bagiraniye ibiganiro abanyamigambwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo gutegura amatora yo muri 2027. Ikigiranyo giherutse gushikirizwa n'ikigega mpuzamakungu FMI aho kivuga ko ubutunzi bwisununuye kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashitse ku butegetsi ari nk'inamico uravye ubukene bw'abanyagihugu. Bivugwa na Faustin Ndikumana harongoye PARSEME inyuma y'ikigiranyo casowe na FMI. Basaba bashimitse ko batotahukanwa ku nguvu nk'uko byashikiye bene wabo bo mu ikambi ya Nduta. Abo ni impunzi zigera ku 2,300 zo mu ikambi ya Nyarugusu ziherutse kubomorerwa amazu kwa uburenganzira bw'imfashanyo bahora baronka. Aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutsa. Abanyamigambwe mu Burundi bari bakwiye gushira imbere inyungu n'ineza y'abanyagihugu n'igihugu kugira abarundi bumve ko bashizwe hamwe imigambi y'iterambere iriko irarangurwa. Bishikirizwa na Leon Nsengendakumana yahoze arongoye umugambwe Sabanya Fodebu. Ni nyuma yaho abanyamigambwe baherutse kugirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo gutegura amatora meza y'umwaka 2027. Basohotse batumva kumwe ingingo zashikirijwe ku bwa Leon Nsengendakumana. Ikibazo kihari nuko hari abanyamigambwe babona amatora nk'ihinduka imigambi ku neza y'abanyagihugu abandi bakabibonamwo inyungu zabo bwite. Kurikira Leonce Ngendakumana.
Bamwe babona mu matora ihinduka ry'imigambi, ihinduka ry'inzego, ihinduka ry'abarongozi abategetsi, mbere n'ihinduka ry'ubutegetsi kugira ngo iba bitagenze neza ku bari ku butegetsi bikosogwe bigende neza ku neza y'igihugu n'abanyagihugu. Abandi nabo bakabonamwo gusa icyo bitwa kwita mu Kirundi cyo rirenza, ni kuvuga bakabonamwo ibibanza ati cyo murajya amatora nerekanye ko mpagaza aha ndashobora kuronka ikibanza, ndashobora kuronka icyicaro, ndashobora kuronka amarongo. Urumva rero iyo migwi ibiri kubera itabifise imbono imwe kuco abarundi cyangwa abanyafurika tufashe Afurika bipfuza, nibyo bituma batabyumva ku matabona kumwe. Nibyo kumvikana yuko abanyamigambwe baba bagiye kugira ngo baharanire guhindura ibitagenda neza mu gihugu biciye mu matora. Nibyo kumvikana ko bamwe bavuga bati aya matora ateguwe neza n'umugambwe uri ku butegetsi, abandi nabo ati ndateguwe neza. Ibyo nibyo kumvikana. Byumvikana gusa uravye ibyo nariko ndavuga bya bamwe bashaka ibyo hinduka, abandi bagashaka iby'inyungu, naho yoba ari inyungu yabo gusa y'umuntu atari inyungu y'umugambwe cyangwa abanyagihugu. Nkabona rero ko kugira ngo abanyagihugu babandanye bamenya inyifato, bamenya ingene imigambwe iri mu gihugu yumvira, nkabona ko mwoza murafata nyumaniro notanga abo bari muri iyo migubiri iyo migambwe, abari mu migambwe bwite amategeko ariko ategurwa neza bakerekana ingene ariko ategurwa neza, abavuga bati amatora ntariko ategurwa neza bakerekana ingene ntariko ategurwa neza, mugabo bavuga ko ntariko ategurwa neza bagaca banerekana ingene yotegurwa. Byofasha abanyagihugu kumva neza inzira yofatwa kuko igihambaye nuko abanyagihugu bumva ko batwawe neza baserukiwe neza babona ko migambi y'iterambere iri kurarangurwa migambi yo kubana neza mu budasa bwabo iri kurarangurwa ataba ariko baratotezwa ataba ariko baricwa ataba ariko barangazwa ataba ariko baratungwa kubera amatora atateguwe neza.
Icegeranyo giherutse gushikirizwa n'ikigega mpuzamakungu FMI aho kivuga ko ubutunzi bwisununuye kuva mu gihugu ndashimiye ashitse ku butegetsi nta shingiro gifise uravye ukene igihugu kirimwo. Ivyo bivugwa na Faustin Komana arongo ishirahamwe Parseme ahabona ko amashirahamwe akorera mu gihugu asa ashatse kwikundwa kaza ku butegetsi asaba nyabuna leta kugwanya igiturire ari nacyo kizingamitse igihugu n'abarundi. Kurikira Faustin Komana
ayi mashirahamwe yose nkaje ari karakorana y'ibihugu barafite cyo bitarangaje diplomatique bavugiramo ibyo rero ni ibintu bisanzwe ariko ibyo bagaruka ko hariyo twadusaga nduko turavuga ico dutanira ko nuko twe twadukeneye kubona ingaruka mu bintu binyene biri kubirahinduka mu buzima bwa misi yose bw'abantu kuva ku butare bwashotse tukaba kwinza habu zashoke muri BRB adishoye ari nyinshi amafaranga y'agaciro dukeneye bakeneye kubona icyo ari karakora ahindura mu buzima bw'abanyagihugu cyo tukuba dusaba Burundi wese ari ngaha umubwiye ko amafaranga y'agaciro ari kariyongera gusa umwene byahora akeneye kubona ataja gutondera kuri Western Union ibyo by'ibitoro ayo mashyirahamwe nka za Baruda akarakana ubutunzi akarangura ibintu iyo myavi ikaboneka icyo yabisigura amashyirahamwe ntaguma yiduha ngo yabuze amadovize amabanki ngo yabuze amadovize nibwo abyinjiye ubwo butari buriko bukoreshwa n'abandi ibijanye n'ibiciro byo bigaragaza ikigo yise bukerekana ko ibiciro biri mu 3% ura inflation uravye ibindi bihugu bikiri munsi 8% umuntu agiye ku isoko wese niwe avyibone ikindi biba ngo ifaranga igidwa ntijyagize risaritasi kuduga ibigo biragaragara ariko birajana n'ingede ubutunzi ubone ingene abagwiza tugusanga ibyo kurangura hanze barabigabanije cyane kubera abantu bavuga ingorane zayo n'ingene obe ere ibahinda guhira amakori buri kanya bakavuga ibintu by'ingene kuja hanze abahaci n'ibazo byo bya Dubai bya ntambara bakavuga ibi busanga urudarazo hagati transport arenga rutuma nkabwiza tunga mu rugo duhana ibi badashobora kuzabaraga mu ndi ngo bashobore kugura ibintu mu stock n'ibyo ugasanga ari byo utuzi bwanutse abantu bagiye kwihutiye kurangura hariho nkabwiza tunga twe batubwira bati mu kwezi kwa gatanu mu yindi myaka twahora tuba tumaze kuzana amakontenere 38 twinjiza mu gihugu ugasanga uyu mwaka ntibararenza 10 cyo mwaka ari kibazo ugihugura ibintu n'ubucibona ibintu byinshi usanga bibuze mu gihugu imiti ibyo bitandazwa byinshi uragenda ku masoko cyangwa n'ibika mapedo shanje y'ibintu ukabona neza ko ibintu byinshi bivuze cyangwa bifite igiciro cy'umurengera ivyo rero nibyo yabihanze abarundi si impapuro byo kubwira intuze ahubwo rero dusaba umushirangandi we gaca leta nuko ibiri mu bitabo bibiri icyo bita document stabilisation macroeconomique hakaba n'ikindi gitabo kivuga ibijanye n'ingene leta yogwanya igiturire n'ubutuza bakaboko n'icyo nanivuze ubwa mbere kivuga amahinduka mu by'ubutunzi ibyo nibyo bikwiye kuza imbere agasigura mu nama nshingamateka agasigurira abarundi ngira karashyira mu ngiro kuko niwo muti wo kizi Burundi urama.
Inzamba
imyidogo ni myinshi abanyagihugu bafata ingendo bava i Bujumbura baja ku mugwa mukuru wa komine ya Bubanza bavuga ko igice cy'ibarabara kiri hagati y'ahitwa ku Muzazi na Bubanza kimeze nabi cyane kubera ibinogo byinshi biharangwa imiduga ngo igenda buke buke cyane bigacereza mu ngendo zabo basaba babijejwe gusubiramo neza iryo barabara. Inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Abanyagihugu bafata ingendo mu miduga bakoresheje ibarabara barabazwa n'ingene bimeze nabi muri kino gihe bavuga ko byuzuyemo ibinogo bituma imiduga igenda buhoro buhoro cyane kugira ngo ishike yija bikaba ari nabyo bituma abafata ingendo bakoresha umwanya munini cyane bikanabacereza mu bikorwa baba bateguye
kuva ahantu bita ku Muzazi gushika i Bubanza kuri Santre ibarabara ni ibi ni ibinogo ni kaburimbo igenda harimbaguritse muri make ahantu hari n'ikinogo giteye ubwoba n'ahantu bita ku muzinda mugabo ni ibintu bituma mugenda bukebuke niba bagiye bose kubera mu kujyubanza yashaza carama gushika pasino ya kivoga ariko barahakora rero ubanza yose bimeze nabi
abanyagihugu bafata ingendo basaba abategetsi babijejwe gusubiramo neza iryo barabara ku neza y'abanyagihugu bose barikoresha uruganda rwa radio Inzamba hagati ya kawe ntiturashobora kuronka abajejwe intwaro muri iyo komine ya Bubanza kugira ngo bagire ico bavuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu.
Urakoze Jean Joje Kibogora. Makuru ajanye rero n'impunzi abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bataka batakamba ko batokwirukanwa ku nguvu nk'uko byashikiye abo mu ikambi ya Nduta. Izo mpunzi 2,300 zarakuwe ku ntonde kabafashwa ubu bakaba bariko barakubagurwa mu ntumbero yo gutahukanwa ku nguvu. Amakuru ava ngaho mu ikambi akamenyesha ko babomorewe amazu bongera bakwa n'imfashanyo bahora baronswa n'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nk'uko bishikirizwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu, kuva kuri uwo wa mbere amakarata arenga 2,300 yabo yaramaguwe n'ishirahamwe rijejwe gukingira impunzi HCR. Abo byashikiye babwiwe ko bategerezwa gusubira kwiyandikisha guhera kuri uwo wa kabiri kugira ngo bazotahukanwe mu mpera z'indwi turimwo. Ayo makuru kandi avuga ko hari impunzi ziriko zirakubitwa izindi zikabomorerwa amazu zibamwo. Ivyo bikorwa byatanguriye muri zone y'icenda gushika muri zone ya 13 kandi bivugwa ko no kuri uwa kane bazobandanya babomora amazu yo muri zone y'umunani. Ikindi ciyongeye ko ngo nuko kuva kuri uwa mbere atamuntu yemerewe kuvugwa amashure nayo akaba yugaye. Vyongeye impunzi zisigaye zitagihabwa imfashanyo y'ibifungurwa zahora zihabwa. Abo barundi baratabaza amashirahamwe aharaniye agateka kazi na muntu kugira ngo bandanye asemerere ikibazo cazo kuko zifise ubwoba ko zishobora kwicwa canke zigafungwa nk'uko byashikiye bamwe muri bene wabo bahora baba mu ikambi ya Nduta. Basaba kandi amashirahamwe mpuzamakungu kuva mu gacerere kugira ngo abatabarize.
Urakoze Julienne Muzinga. Nunga jwe dusozera no makuru nkabashimiye muri gumwe simoteze yompi ngashimira n'abagenzanje umwe wese witiciwe bafashe kubatorukaniriza mugire ama mubahwe mayi mu byanyu na gahwane.